Tashimwe kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Ninahaz inyuma y'ingingo ya leta y'u Burundi yo kugara imipaka ihuza ico gihugu n'u Rwanda bamwe mu manyagihugu bemeza ko aribo bariko barahahombera
natwe twazanaga abagenzi bagiye Burundi ntago twongiye kubabona kandi baduhaga amafaranga nava amafaranga twongera kubabona nkuko twayabonaga nyine nta kigenda
koze kwa bafunze umupaka cyatubangamiye pe hagiye umuntu yazaganaga nk'abantu nka batatu cyangwa batanu amafaranga tukaboneka ariko uyu munsi byanze muri moto twaparitse
aba ni bamwe mu banyagihugu bahura bakoresha umupaka wa Nemba ubuze Burundi n'u Rwanda iyo nkuru turagaruka ko ahandi hatu hakugiye Burundi n'u Rwanda ibikorwa byo gutahukana ingabo za ONU zimaze imyaka muri Congo cyatanguye naho muri Taiwan Lai Ching-te abangamiye umugambi w'Ubushinwa wo kwigarurira Taiwan yegukanye intsinzi mu matora ya president idonidiye hano makuru yose ni mukanyi sasa Nongere ndabahikaze nti bakunze ibijwi rya Amerika hishamwe muzamakungu ONU yatanguye kuvana abasirikare baryo bari bamaze imyaka mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Congo umushekiranganje ajeje imigenderanire ya Congo n'andi makungu Christophe Lutundula yatangaje no makuru avuga ko Republika ya Demokarasi ya Congo yizera neza ko uno mwaka w'2024 huzohera ingabo zose za MONUSCO zarakinjuye mu kwezi kwa 12 kumwaka uheze niho akanama ka ONU kajeje umutekano kafashe ingingo yo kuvana ingabo za ONU muri Republika ya Demokarasi ya Congo n'ingingo kafashe inyuma yaho Congo yari iremereye impande zitandukanye ivuga kwipfuza ko abo basirikare bakinjura Congo ico gihe yavuga yuko isaba ishimitse kwandiko ibikorwa byo gutahukana abasirikare ba ONU vyihutishwa hisigura ko ataco bayimariye ONU ivuga ko naho yafashe iyo ngingo umutekano ukiri muke cyane muri Congo na cyane cyane mu buseruko bw'ico gihugu twibutse ko ingabo za ONU ziri muri Republika ya Demokarasi ya Congo kuva mu 1999 abasirikare ba ONU bari ku butaka bwa Congo kugera inusaha ni 13,500 abapolisi nabo bakaba 2,000 aba bose bari mu ntara za Kivu ya ruguru ni epfo no muri Ituri Ijwi rya Amerika twandaniriza hamwe ya Amerika ubucamanza bwo mu gisagara cha New York ngategetse Donald Trump yahoze ari president wa Amerika kuriha amafaranga yababa 400,000 vy'amadolari ya Amerika ikimenyesha makuru do New York Times namenyesha makuru bacu batatu bakora inkuru z'amatohoza n'amafaranga ikimenyesha makuru do New York Times namenyesha makuru batatu bakoresheje mu kuburana na Trump muri dosiye yabitwariye habagiriza kumurengera karimbi mu nkuru y'amatohoza kuvy'ubutunzi bw'umuryango we namanyanga mu vyamakuru n'amatagisi ikimenyesha makuru nya America The New York Times namenyesha makuru batatu ari bo Susan Craig David Barsow hamwe na Russell Butner batsinze urubanza rw'abahuza na Trump mu kwa gatanu kumwaka uheze Daniel Rose avugira ikimenyesha makuru The New York Times yavuze ko ingingo y'ubutungane bwa New York ari ubutumwa bukomeye kwibaza ko bashobora kuzivya amenyesha makuru biciye mu kwifatira mu gahanga ubutungane ino dosiye irimo kandi umwishwa wa Trump yitwa Mary Trump yagirizwa kuba yararenze ku masezerano yamubuza kugira ico avuze ku vy'ubutunzi n'amakuru y'umuryango wa Trump agaha amakuru The New York Times namenyesha amakuru batatu hagataho umucamanza Robert Reed yansubiye ubusabe bwa Mary Trump ko urubanza yisigaranyemwo ruba rurahagaze mu kurindira ko hasohoka ingingo y'ivyavuye mu busabe bwiwe bw'uko ubutungane bwotegeka Trump kutabandanya amwitwarira Ababuranira Mary Trump baze kugira ico batangaza inyuma y'ino ngingo ku ruhande rwa Trump Alina Haba hamuburanira yavuze ko bababaje nuko The New York Times namenyesha makuru batatu bavanywe muri uru rubanza Haba ariko yashimye cyane ko umwishwa wa Trump we akiri mu mburano yagize ati ibi bitweretse ko ivyo twagiriza Mary bifatika turindiranye rero igisika gutangura kuburana uru rubanza mu 2021 Trump acuguruza urubanza muri buka ko yari yavuze ko ikimenyesha makuru do New York York Times na menyesha makuru bacu batatu barondeye vyanki bikunde umwishwa wiwe Mary kugira ngo bamuvane ko amakuru ibanga mu vyamakuri ya umuryango kwa Trump. Ico gihe Trump yahoze atwara Amerika yemeza ko Times na menyesha makuru bayo barondera Mary Trump babizi neza ko hari amasezerano yamubuza kugica vuze ku vyayo makuri na matagisi. Mary Trump ntakana ko yatanze ayo makuru mu gitabo yanditse mu 2020 aremanga ko ari we soko rikuru ry'amakuru yose. The New York Times yanditse yerekana ingene Trump na se bakoze amanyanga mu matagisi igihe kirekire. Mary Trump w'imyaka 58 n'umukobwa wa mwene wabo na Trump yitwa Fred Trump ubu akaba yitavye Imana mu 1981 afise imyaka 42. Mary Trump akunze kumvikana akatari gake anebagura inarume Donald Trump mu kumwita umunyamafuti wo ku rwego rwo hejuru. Mu 2018 inkuru y'amatohoza ya The New York Times ku vy'ubutunzi n'amakori y'umuryango wa ba Trump yatahukanye agashimwe kitwa Pulitzer Prize gahabwa amenyesha makuru baba bakoze inkuru idasanzwe. Umurwa utunganya amatora muri Taiwan wemeje ko Lai Ching-te hari we yatahukanye insinzi matora y'umukuru w'iryo zinga. Ubushinwa bufata Lai Ching-te w'imyaka 64 nk'umwe mu babubangamiye cyane mu mugambi wabwo wo kwigarurira izinga rya Taiwan. Umugambwe Lai Ching-te akomokamwo witwa PDD wemeza ko izinga rya Taiwan ryigenga. Yiyamamaza Lai mu migambi yashize imbere harimo kwemera ko azorwanira kwigenga kw'iryo zinga. Ubushinwa bufata Taiwan nk'intara yabwo bwari bwarasavye abanyagihugu ba Taiwan gutora neza mu kwirinda gushira ubutegetsi mu minwe y'umugambwe wegukanye insinzi. Huyu I w'imyaka 66 yarahanganye na Lai Ching muri ano matora yaje mu kibanza ca kabiri yaronse amajwi 33.4%. Huyu arashigikiye ko Taiwan yokwegukira Ubushinwa. Yemeye ariko ko yatsinzwe agira ko anakeza mukeba wiwe Lai Ching-te agira ati ndemeye aho intayishize ndemeye ishaka ry'abanyagihugu ba Taiwan. Ndakeje Lai Ching-te kandi nizera ko atazohemukira abanyagihugu ba Taiwan. Ko winji azubwa gatatu mu majwi nawe nyene yemeye ko yatsinzwe yaronse amajwi 26.4%. Lai Ching-te yatorewe kuyobora Taiwan yashimiye abamutoye asaba impande zose gusenyera ku mugozi umwe kuneza ya Taiwan. Mu ijambo ryiwe yavuze ko yizera ko Taiwan n'Ubushinwa bizonagura imigenderanire yavyo ariko biciye mu nzira zo kubahana. President mushasha wa Taiwan Lai Ching-te yaramaze imyaka 4 ari vice president w'iryo zinga yaminuje muri kaminuza ya Harvard amri Amerika mu vy'ubuganga. Ikibazo c'Ubushinwa na Taiwan kiri mu vyatumye afata inzira ya politiki. Kano makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube ya True Instagram Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere. Nyuma yuko leta y'Uburundi ifunze imipaka ihuza u Rwanda n'ico gihugu ku mupaka wa Nemba mu karere ka Bugesera nta ruja n'uruza rukihari, abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuze ko bariko barahahombera. Umenyesha makuru Gloria Twishime yageze kuri uwo mupaka aratubwira uko yabonye ibintu vyifashe.
Aya makamyo yarapakiye ibicuruzwa bijyana mu bihugu byombi yaraparitse kuko nubwo umupaka w'u Rwanda ufunguye uw'u Burundi wo urafunze bityo atabona uko yambukaga. Sanzawari na Celestini ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 twasanzaga ku mupaka wa Nemba.
Ngiye kubasura bantuma utujerekani two kuvoma amazi. Yeze mu Burundi barazifata. Bazifata abanyegeka yuko ari ukuzisorera. Bazifashe kuri 24 z'ukwa 12. Ubwo rero nari naje kugira ngo ndebe ukuntu nazigombora, sanga imipaka irafunze, nta muntu atambuka, nta kurenga umupaka. No mu Burundi ho nta n'umuyobozi wanabona ngo umubaze iki umuturi kibazo cyawe. Ko rero bisemwe kuba nta kwihombera nkitahira nakundi.
Uyu mugabo yatangaje ibyo yagiriye mu ifunga ry'uyu mupaka.
Jewe ntabwo nabyishimira kuko akenshi urumva nari nzindutse mvuga ngo ndajya yikusura bene wacu. Simbasuye n'utwo tujerekani twanjye, sinkubonye, simbonye n'uwo mbaza. Urumva rero ntabwo nabyishimira ibi ngibi. Akenshi nishimiye gufungura kw'imipaka. Ariko noneho mu gihe bavuze bati tufunge kugenderana birahagaze, nta cyishimo nta kirahubwo cyane ingaruka imbi.
Ndikumana Jean Bosco we atwara abagenzi kuri moto.
Ubukungu arabambukiraganya arabajyaga mu Burundi bagiye guhahirayo ntabwo ari bwongere gusubirayo. Natwe twazanaga abagenzi tubakuye ramiro bagiye Burundi ntabwo twongiye kubabona kandi baduhaga amafaranga natwe tukabafasha. Urumva ubu ngubu nyine ntabwo amafaranga twongera kubabona nkuko twayabonaga nyine. Awe nabonye n'umuntu urutseramiro moto nyishore aho ngaho nta muntu nabonye nta kigenda.
Kimwe nasanze barinda abagenzi ntabagihariye kubera ko nta rujya n'uruza rukiri kuri iyi mipaka.
Koze kuba bafunze umupaka cyatubangamiye pe. Hagiye umuntu yazananaga nk'abantu nka batatu cyangwa batanu ukabona udufaranga tukaboneka ariko uyu munsi byanze urabona ko byanze muri moto twaparitse sinzi ejo amakuru twayumvishije saa saba saa munani niko twabyumvise ko umupaka wafunzwe ariko urabona ko ubuzima bwacu nyine
bamwe mu bo twavuganaga badusobanurira ko Abarundi bataba banyura ku mupaka wa Rusumo no muri Tanzania. Abaturage baturi mu mpaka wa Nemba barava kwinzira ari umusaraba kuri bo.
Mupaka Rusumo ndaza ariko ko biro sinyizi ariko urumva kare uburyo bukaze cyane burakakaye urwo rugendo rurakaze. Ubwo rero cyane nk'abantu bari bafite uburyo bwo kutambuka buri kanya cyane hariyo abafite business iho yahoragaho ari bwo buzima bwabo byabibaye byiza nyine bikagaruka mu buryo vuba byakorohereza rubanda nyamwinshi bakoreshaga uyu mupaka cyane.
Barifuza ko habaho ibiganiro hagati y'ibihugu byombi mu rwego rwo gusubukura imigenderanire.
Icyo nakifuza ni uko bagirana ibiganiro hagati yabo bombi bakaba bakongera gafungura umupaka kongera tukagenderanira bisanzwe tugahahirana twese mbega muri rusange ni uko njye mbyifuza.
Kuri ikibazo cy'abo baturage bakora ingendo mu gihugu cy'u Burundi umuvugizi wa Leta y'u Rwanda wungirije Alain Mukuralinda yabasabye kwigengesera kuko umwuka utameze neza.
Oya ntabwo ari inama nabagira, icyo tugira inama y'Abanyarwanda ni uko bagomba gukora ibishoboka byose bakarinda umutekano wabo. Niba bumva bagomba kujya i Burundi bakaba bagerayo uko ari ngombwa, ariko hari ikibazo Umunyarwanda waba wazi ubwenge bakamubwira ati ntabwo tugushaka urumva yabajya he, ntabwo byaba ari byiza.
Uyu muyobozi yahumurije Abarundi bari ku butaka bw'u Rwanda gutuza bagakomeza imirimo yabo nta nkomyi.
Guverinoma y'u Rwanda irahumuriza Umurundi wese uri ku butaka bw'u Rwanda ntacyo azaba. Umurundi wese uri ku butaka bw'u Rwanda ntatuze, aryama asinzire, akore ibyo agombaga gukora. Si na ngombwa no kwirirwa tubwira ngo ni inzego z'umutekano ngo Abanyarwanda oya, turabizi ntacyo bazaba. Ntabwo bagomba kwikanga kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe cyo gufunga umupaka.
Ni icyemezo guverinoma y'u Rwanda yavuze ko cyayitunguye, bivuga ko iki cyemezo kizagira ingaruka ku rujya n'uruza rw'abaturage ndetse n'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi kandi ko kinyuranije n'amahame y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu tuyabandanye kuri Radio Jean muri Cote d'Ivoire, aho mu mwanya uri imbere haza gutangura imikino y'irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku nshuro ya 34. Kuri telefone ndi kumwe n'umumenyeshamakuru wa Sport Annette Mugabo, ariko adukurikiranira na ku mwanya iby'iyo mikino. Annette, amahoro ngaho ya duce.
Amahoro cyane Diane.
Mu kanya rero imikino iraza gutangura, ni bande baza gutangura imikino yugurura icese inshuro ya 34 y'imikino ya kane?
Irushanwa riraza gutangira ku isaha y'isambiri kuri Ebente Stadium, stade yakira abantu 60,000, ni nayo stade nini muri stade zizakira iyi mikino y'igikombe cya Afurika ku nshuro ya 34 nk'uko wari ubivuze. Hanyuma ikipe ya Cote d'Ivoire iri mu rugo iraza gutangira gufungura irushanwa yakira ikipe ya Guinea-Bissau. Niwo mukino uhari uraza gutangira ku isaha y'isambiri za hano muri Cote d'Ivoire z'umugoroba. Ubwo biraza kuba ari saa yine ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi.
None ga Annette, umwuka wifashe gute aho mu gisagara cya Abidjan mu gihe hasigaye amasaha make cyane ngo iyo mikino itangure?
Abanya Cote d'Ivoire bari mu byishimo bikomeye cyane. Abantu bose bari hano baba ari abahari muri Cote d'Ivoire ndetse n'abaje gukurikira irushanwa bategereranyije igishyika cyinshi, ariko kandi n'amatsiko kugira ngo barebe imihango nyirizina ifungura irushanwa. Hanyuma kandi noneho tunarebe n'inzu ishobora kuba umwami wa Afurika kuri inshuro ya 34 uzasimbura Senegal cyangwa se Senegal irongera kwifuriza igikombe cy'Afurika.
Annette Mugabo, rumenyeshamakuru akurikiranira na hagufi iby'inkino, mu mboni zawe, mu busesanguzi bwawe n'abo muvugana, ama ekipe yo guhanga amaso n'ayahe?
Navuga ko tugomba kwitega cyane ikipe y'igihugu ya Morocco. Morocco mu gikombe cy'isi giheruka yabaye iya kane iza mu makipe ane ya mbere. Nubwa mbere byari bibaye ku mugabane wa Afrika ugera mu makipe ane ya mbere ku isi hose, kuko abantu barabyibuka yageze muri kimwe cya kabiri. Hanyuma kandi nk'uko nari mbigarutseho, Senegal ifite igikombe cy'Afrika giheruka mu gihugu cya Cameroon. Iyo ni ikipe yo kwitegwa. Tukagira ikipe ya Egypte, ya Le Pharaon, irangajwe imbere na Mohamed Salah ukinira ikipe ya Liverpool. Arabizi neza ko 2021 batsindiwe ku mukino wa nyuma. Mohamed Salah Elneny barashaka kongera kugarura ikuzo ku ikipe y'igihugu ya Misiri, cyane ko ari nacyo gihugu gifite ibikombe bya Afurika byinshi bigera kuri 7. Ariko kandi nabo bamaze igihe kinini mu by'ukuri batari bongera gukoza imitwe y'intoki zabo ku gikombe cya Afurika. So banyokewe cyane icyo gikombe. Indi kipe yo kwitega ni ikipe y'igihugu ya Nigeria iheruka igikombe cya Afurika muri 2013. Nibwo bwa nyuma baheruka kugitwara. Bafite abakinnyi benshi bagiye batandukanye, twavugamo Ahmed Musa kapteni wabo, hakaza Victor Osimhen umukinnyi mwiza ku mugabane wa Afurika, ariko kandi akaba n'umukinnyi mwiza ku mugabane w'i Burayi, by'umwihariko mu gihugu cy'Abataliyani mu ikipe ya Napoli, ndetse n'abandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye. Ntidushobora kwibagirwa ikipe y'igihugu ya Ghana. Ghana iheruka iki gikombe hashize imyaka 42. Navuga ko ari umwanya mwiza, n'abantu benshi bari kugenda bavuga ko ikipe y'igihugu ya Ghana urebye abakinnyi ifite barimo ba Mohamed Kudus, hakaza abasore nka ba Jordan Ayu, urebye ukuntu barimo kwitwara wavuga ko mu by'ukuri n'abarindi kipe ihabwa amahirwe. Ariko kandi ntitwana kwibagirwa ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire yakiriye iri rushanwa. Bafite abakinnyi ba Sebastian Haller ukinira ikipe ya Borussia Dortmund mu gihugu cy'Ubudage. Ikindi noneho ni irushanwa riri iwabo, baheruka igikombe cya Afurika 2015. Baraza kuba bafite umukinnyi wa 12 ari we mufana uri inyuma yabo kubera ko bari mu gihugu cyabo. Ngiye mu kindi gihugu wenda nasorezaho kwavuga ikipe y'igihugu ya Cameroon kugeza amagingo aya ngaya ifite ibikombe 5 bya Afurika. Nibaza ko Samuel Tofis ni uyoboye kugeza aka kanya, nubwo yaretse gukina ni uyoboye ba rushayizamu b'igikombe cya Afurika, cyangwa se batsinze ibitego byinshi mu gikombe cya Afurika. Navuga rero ko umwaka wa 2021 babaye ikipe ya gatatu. Ni ukuvuga ngo nabo ni ikipe yo gucungira bugufi cyane, kuko nabo bafite abandi bakinnyi benshi kandi beza barimo kugenda baza ku buryo udashobora kwirenza ingoyi.
Urakoze cyane Anette Mugabo. Ubandanye dukurikiranira rero ayo makuru turaza kongera mu gitondo, utubwira ingene imikino ya mbere izoba yagenze.
Urakoze cyane Diane.
Tukivuga ivy'amahiganwa ya Kane y'ibihumbi 2024 ejo kwa gatanu ya Bijan, president wa CAF Patrice Motsepe yarakoranye ikiganiro n'amenyesha makuru. Ivy'ingenzi vyavugiye muri ico kiganiro turabaza mugezi wacu Fidel Niyongabo.
Motsepe yabwiye abamenyesha makuru ku mugwa mukuru wa Cote d'Ivoire Abidjan ko ashimishijwe n'ingingo zafashwe mu ntumbero yo kwirinda ivyabaye mu gikombe c'ibihugu vyo muri Afrika giheruka cabereye muri Cameroon. Yavuze ko ashimishijwe n'imyiteguro ya Cote d'Ivoire igihugu kizokwakira igikombe c'ibihugu vyo muri Afrika cy'uyu mwaka. Yabitangaje umunsi umwe imbere y'ukurukino rwo kugurura igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika rwo kuri uyu wa gatandatu ruba hagati ya Cote d'Ivoire, igihugu cyakiye ico gikombe, na Guinea-Bissau. Igikombe giheruka cyabereye muri Cameroon mu mwaka wa 2022 cyaranzwe n'isanganya ryabereye mu kibuga cy'umupira w'amaguru Stade Olembe ku mugwa mukuru wa Cameroon Yaoundé. Abantu 8 barapfuye, abandi batari bake barakomereka mu guhonyangana kwabaye muri ico kibuga cy'umupira w'amaguru wa 1/8 cy'igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika mu mwaka wa 2022 hagati ya Cameroon n'amazinga ya Comore. Leta ya Cote d'Ivoire yakoresheje hafi y'umuriyaridi n'imiliyoni 500,000 y'amadolari mu ntumbero yo kwitegurira igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri Afrika cy'uyu mwaka. Ico gihugu cyakiye ubwa mbere kuva mu mwaka w'1984 carasanuye congera kirashiraho inyubako nshasha nk'amabarabara, ibibuga by'umupira w'amaguru n'amahoteli. Harimwo kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru cya Olympique cya Ebimpe gifise ibibanza 60,000 kiri ku nkengera z'umugwa mukuru w'ubutunzi Abidjan. Ico kibuga cyakira kuri uyu wa gatandatu urukino rwo kugurura igikombe cy'uyu mwaka hagati ya Cote d'Ivoire na Mazinga ya Como. Icho kibuga kizokwakira kandi urukino rwa nyuma gw'ico gikombe ku itariki 11 y'ukwezi kwa kabiri. Imigwi iserukira gihugu 24 izohiganwa mu gikombe cy'uyu mwaka. Inkino zizobera ku bibuga by'umupira w'amaguru bitandatu mu bisagara bitanu. Ibibuga by'umupira w'amaguru bibiri ku mugwa mukuru w'ubutunzi Abidjan, ibindi bisagara bizokwakira inkino no mugwa mukuru wa politique ya Musukro, ibisagara bya Bouaké, San Pedro na Korogo. Kuvyerekeye ingingo zijanye n'umutekano zafashwe abapolisi n'abasirikare bagera ku 12 bazokoreshwa kugira bubahirize umutekano mu kiringo cy'ukwezi cyo gikombe kizomara.
Bakunze bijwi rya Amerika. Guhera ku wa mbere tariki 15 y'uko kwezi kwa mbere hari impinduka zoroheje muzunza mu biganiro byanyu.
Mu makuru ya saa 12 ku mugoroba muzajya mwumva ikiganiro iwanyu mu ntara.
Nukuvuga kuva kwa mbere gushika kwa gatanu ku minsi ya gatandatu ya Mungu, naho amakuru ya saa 12 azoza arashimikira kuri zimwe mu nkuru zikomeye tuzaba twabahitiyemo
mu kiganiro muri isanga saa 10. Kuwa kabiri no kuwa kane tuzajya tubasubiriramo ikiganiro muri isanga cyatambutse ku munsi ubanza.
Nukuvuga ko kuwa kabiri, kuwa kane no kuwa gatandatu kwakira telefone zanyu ngo mubaze ibibazo bitagishobotse.
Ku cyumweru ikiganiro agasaru kabura gaki zakomeza uko giteye tubahuza n'abandi.
Tumwe twibutse ko ikiganiro musanga nk'uko mukizi kirimo abatumire n'abatelefona kuri iyo saha nyine kizohora kiba ku wa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu.
Turabararitse muri isanga kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika twandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munena kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Allô?
Ndakumva neza Sheri.
Unone wamaze gushika ku mupaka?
Umasangizaho n'uzuru zipapuro kugira ngo nambuke umupaka. Ariko byo ntibitinda pe. Ndagutegereza nk'uko wambwiye kuza kunsanganira. Yewe wewe ndagukumbuye ubyumvire.
Nubona jewe wose sa ku mutima yo kumigwa. Ndagukumbuye nanje mutware wanje. Nanje nashitse kuri parking y'amataxi ndiko ndarondera iyinzana, ariko rero mbona umenga biragoye kuronka taxi nyataxi. Taxi meze neza ndayibuze kabisa.
Birashoboka se ko taxi zose zaba zirwaye Sheri? Combo Taxi koko?
Si ukuvuga ngo ziragwaye, ahubwo nashaka kuvuga itaxi itwawe n'umunyarusangi w'iwacu. Taxi zose ziri ngaha n'abashoferi b'abanyamahanga gusa, nta kindi. Nanjye ndabihaze kuguma nteza imbere abanyabungo baje kutwabura bakadutwara n'ubuzi. Ndabihaze rwose. Na urabyumva ni bimwe mpora ndakubwira. Ahubwo uraze ngiye gutangura kubwira abantu bose b'abanyarusange niba zosubire gukoresha mu kintu na kimwe abanyabugo. Sheri, turasubira. Taxi iraje, ninjire, urabona ko ari benshi bayikeneye.
Bakiriya barenda ku fonte bikwapi? Karibu mama, karibu. Taxi na murejo mama, ile munapenda kasi. Karibu
ndabira kabisa.
Mama, karibu madam.
Jewe ninjira muri taxi yawe, wewe umunyabahanga w'umunyabugo. Abashoferi biwacu bubuse bagiye kwa tanu mwe mbona.
Hagara
n'uyu n'umunyamahanga. Amataxi yose atwaye twagwe n'abanyamahanga. Ibi ni biki? Tugiye kutsikangana burundu mu gihugu cyacu kubera abanyabuhugu.
Me madam, ese urumva nagisikiye biko nasema pale?
Ibiki? Kwanza mwebwe abanyamahanga ntimwari mukwiye kuba muri ngaha. Kugira aba batunze ahubwo niba baca amakori manini turabe ko mwokwiyomora. Urabona?
Amaye baba karibu tujende.
Ndiye. Uyu mukuru si umushoferi wa Combo Taxi?
Ari
kakuri kinga, kuje na nasi kinga muri taxi iwe ni kweri kinga.
Uko mahamwa ari kusheri.
Acha kakuiki.
Mama David, pardon vraiment, je calme, basi kama peni mimi kwa hapa. Sawa basi ngoni nitoke ni kwa chini bana
kwa. Oyo oyo basi uje na shofe uyo humra rwo. Sheni, niye mara rwo sumo shofe ngo gushimirwa kuko ni wagutabanye. Niyo wakubonye ho rwaguye ku muhanda. Utumva umeze nk'umuntu uri muri koma. Ko gufata telefone ya uho yari yandagaye ho ngaho arampamagara niko kumenya ibyabarenza kukureba.
Jewe.
Eh, niko byagenze.
Narinagabye. Cyangwa kubera nase kugendera muri taxi yiwe ya Combo taxi yari yankubise ikintu mu mutwe ngarabo.
No mama pana. Inawezekana ke usama juli katala kuingia mzingine taxi njoo ukaenda na miguu mpaka frontier pale pale kwa sikia kizunguzungu kanguka. Mama sisi fanya.
Iyo shaka kugira na bise yari kumpamagara koko ni byawe byose nkureba ko yanabikuzanije.
Mana yanjye. Ndi kicho kugeza hii.
Sheri. Ukoko niwe nibyo nagerageza kukubwira kuri telefone kare. Uyu munyabugo kazi niwe nkisha kuba gihumeka. Umva. Iyo atagutabara se koko ubu nitwa tubuga indi nkugoko ukwiye kumushimira koko Sheri. Nukuri pe.
Mana. Mana. Ndi mu bijuju bya mbere biba aho kongera ni gende wa mbere.
Yego murakoze.
Urabona ko mazwe kubura ubuzima kubera ugwambo na nk'abanyabugo. Shof. Wakoze kumfasha.
Nta kusaruza mukobwa w'umwana mwiza
pe. Madam. Akuna shida madam. Ni kawaida. Ile njo niliweza kufanya sema na wewe kesho tutakia nisaidie. Amka juu yake.
Ile Sheri. Buri akubinyi wacu ara bashoferi benshi b'abanyamahanga. Sibiri uko rero arabyishyizemo nabo ni imbaraga ziza zikado service dukeneye ukwiye rwose kujuba hagaciro nkuko nawe wabyibone turakenerana kandi tukuzuzanya mu buzima bwa buri munsi muri aka karere kacu dutuye
cyari kiganiro Combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
Combo taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio wa d'Amérique.
Bakunze bijwi rya Amerika guhera ku wa mbere tariki 15 y'uko kwezi kwa mbere hari impinduka zoroheje muzumva mu biganiro byanyu
mu makuru ya saa 12 ku mugoroba muzajya mwumva ikiganiro iwanyu mu ntara
nukuvuga kuva kwa mbere gushika kwa gatanu ku minsi ya gatandatu nk'iya Mungu naho amakuru ya saa 12 azoza arashimikira kuri zimwe mu nkuru zikomeye tuzoba twabahitiyemo
mu kiganiro muri isanga saa 10 kuwa kabiri no kuwa kane tuzajya tubasubiriramo ikiganiro muri isanga cyatambutse ku munsi ubanza
nukuvuga ko kuwa kabiri kuwa kane no kuwa gatandatu kwakira telefone zanyu ngo mubaze ibibazo bitagishobotse
ku cyumweru ikiganiro agasaru kabura gakiza kumeza uko giteye tubahuza n'abandi
tumwe twibutse ko ikiganiro mwisanga nk'uko mukizi kirimo abatumire n'abatelefona kuri iyo saha nyine kizohora kiba ku wa mbere kuwa gatatu no kuwa gatanu
turabararitse muri isanga kuri radiyo yanyu Ijwi rya Amerika.
Akabona ga duce tuba turabangiriye amakuru yacu twa tofitse muri kano kanya dushimire abagize uhara muri yo kuri micro Diane Ninahaze ni jo nabateguriye nongera ndabashikiriza ano makuru ndabashimire ko mwaduteza abiri turongera mu gitondo.